Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram YouTube na X ni VOA radio ya Trikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mu kamugi gushikirizwa na Jewe Diana ni nahazwe ndi muri studio y'indwi ku Ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa 10 ishamwe mpuzamakungu ONU rifise icicaro gikuru muri New York rizoba rirumanije imyaka 78 umunsi kuyundi rishinzwe ritangwe gukora ibikorwa byaryo bitandukanye no nibikorwa nyamukuru vya ONU nivyahe iryo shamwe rikora gute ingingo zitandukanye zifatigwa muri iryo shira hamwe zifatwa hisunziki ku busabe bw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusavye kubaronderera uwo bazi ingene ONU ikora kugira ngo aduhe umuco ku tubazo dutandukanye tw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika twabatumiriye ambassador Ntakibirora Tarcisse yigeze guserukira u Burundi muri ONU akaba yanaserukiye ico gihugu c'u Burundi mu bihugu bitandukanye ambassador Tarcisse kaze ku Ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushore kuyaga
murakoze cyane Diane kuntumira ni iteka mu ndeye ndabashimiye
ego muraza kutubwira ibitari bike kuko diplomasi murayizi mwarayikoreye mu bihugu bitandukanye haba ku mugabane wa Aziya Ubushinwa ziriya za Vietnam hose ngira ngo ivyo bihugu vyose biri muri ONU hariho byinshi bigenda bivugwa irya nino kuri ivyo na cane cane ku rwego mpuzamakungu ariko ONU ni kiga ambassador Tarcisse iryo shirahamwe riramaze imyaka 78 urisigura muri make urisigura gute
Diane ndagushimiye eguri ukije yuko barishize ku mukono muze itariki 2024 z'ukwezi kwa gitugutu ku 10/45 ariko koko icyimviro cyari cyatanguye kumera cyatanguye kumera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere imwaka w'igihumbi 1942 imyaka itatu imbere ya yuko deklarasiyo kabisa bayisinya icyimviro cyatanguye aho muri 1942 gitangujwe n'umuntu yari perezida wa Amerika muri icyo gihe yitwa Franklin Delano Roosevelt yayaze n'abandi bakuru b'ibihugu 2026 muri icyo gihe bavuga bati ingwano turiko turagwana kontre turiko tugwanya abadagi n'abo batangiye ingwano abataliyano n'abayapani izo dusiga ahantu habi cyane kandi tutashize hamwe inguvu ngo tugwanye ibyo byiyumviro byo gutera ingwano ku isi no gutuma haba amarira menshi n'ibintu bisambuka byinshi nacyo tuzova ku isi tumaze reka rero dushyire hamwe niho baca bagira rero iyo declaration des nations unies yari ifite principe igihagarara mutima cy'uko ku isi kugira ngo abantu babeho neza hakwiye kugwanywa ikintu citera bwoba n'ikindi cingwano naho byatanguye iryo shirahamwe rero bifite inkingi zine inkingi zine inkingi ya mbere ni ukurwanira amahoro n'umutekano mu gifaransa bayita paix et sécurité hanyuma cya kabiri kurwanira agateka ka muntu cya gatatu gukoranya ingufu zose kugira ngo habe imfashanyo hagati y'ibihugu byo ku isi cooperation internationale cya kane kuraba yuko ku isi hose atakarenganya ukariho hakaba injustice au niveau international izo nizo nkingi zindi
yego nuko
rero ko kweneye ko ndakubwira ingene bahavuye baca basabije bashyiraho iryo shyirahamwe ni na organe
mukanya muca mubitubwira ariko mbanze nakire kuko tunafise abakunzi benshi ku ijwi rya Amerika bari badusabye ko turondera ubasigurira tubanze tubaha kanya Edmond Edi ndayizeye ikaze ku ijwi rya Amerika Edmond
cyane
ego herere ga Edmond akabazo kawe rero kwa ambassadeur Tarsis ntakibirura twagutumiriye
yewe muri make neza neza ku kibazo n'ikintu nashakagushikiriza ko mbona ishyirahamwe oni muri make agiye kuraba intumbero ryari ryarihaye none umengo yarakatije intumbero cyangwa ntabwo ririkorera shikana neza na neza ryari ryariyemeje kuko nabyo nta hanini n'ibihugu byinshi muri Afurika birimo imidugararo myinshi birimo umutekano muke mugabo iryo shyirahamwe ubona nyine rirahari mugabo ugasanga nta kintu kinini ririkorera kose ibyo rero abagomba kuganza ahubwo byari kuba ngombwa yuko ahubwo ibihugu babiha ubushobozi bwabyo bikitunganiriza umutekano wabyo n'ibindi bitandukanye muri jene indani ihawe imfashanyo zitandukanye mugabo ari kuvuga ngo ni igihagarariye kuko ndabona umengo ubu kuri ubu nta kintu kinini kirafasha ibihugu bitandukanye
urakoze kuri ibyo byiyumviro byawe reka duha akanya ambassadeur Tarsis twumve ko ari cyo bivuga ko ambassadeur Tarsis kuyanga ingo ya mbere yatuma ONU yiyumvira ko yobaho harimo ico mwatubwiye kugwanira amahoro n'umutekano ijyanye no ku isi edi mu Burundi ati ONU kuri yo nginga bona umenga ntiri ko siko bimeze ku isi niko muvyibazaga ambassade
aho uwo mushinga ntahejeje kuvuga arakomeye mikuru toki ikintu kitoroshe kibabaza n'ugushaka mugabo ndinda kumwumvisha ibintu ingene bigenda yego intumbero ya mbere y'iryo shyirahamwe no kurwanira amahoro n'umutekano ku isi erega burya no mu muryango mu bana bavukana umubyeyi arashobora kuba yarabahaye indero zikwiye n'akarorero keza ariko ntibishobora kubuza ko abana ukanava bashwana iyo bashwanye rero ni responsabilite ni itegeko kugira ngo uwo mubyeyi abashyire hamwe bicare bayage barabe ko botora ibyo bakeneye gukora hamwe kugira ngo ayo matata habe iyaba Nations Unies itakikora muri urwo rwego kurwanira amahoro n'umutekano ingwano ziba ziri nyinshi gusumba izihari n'izihari rero Nations Unies nuko batirirwa barabishyira hejuru kenshi usanga hariho imibonano niki n'uburyo bwo kubaba ko borungika nk'inteko kuko muri organe Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakungu ryashyizeho muri organe imwe ikomeye yitwa Conseil de Sécurité niyo yonyine ifise n'uburyo bubiri rimwe uburyo bwo guhana ibihugu byoba guha ibihano byo gutesha ibihugu biriko birata umurongo hanyuma no gushobora kurungika inteko ahakenewe usha kuja hagati y'abashamiranye iyo rero avuze ati mu Burundi abona mengo nibigenda neza nibyo najewe ndafise ibyo nekura iyo organization akarorero ico negura iyo conseil sécurité je kuvuga yarafashe icyemezo muri 1995 yukuza kuraba mu Burundi imvo n'ibano yatumye bagandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye muri gitugutu 1993 hanyuma niho nyabwoko yahatwe kumara abatutsi muri icyo gihe hanyuma jewe ndabizi kuko nari hariya naragiye muri 1994 na 1995 ndavugana n'abaserukira ibihugu byabo hariya
kandi nawe mwari muri ONU icyo gihe ntabaciriyemo mwaserukira Burundi muri ONU
hanyuma rero niho yashyiraho umugwi w'abahinga bava mu bihugu bitanu Komisiyo Internasiyonale d'Enquete bayirungika mu Burundi kuja kuraza ibyo bibazo by'inkoramutima iwo mugwi warashyize raporo urayisohora mu kwezi kw'indwi kwa 1996 iyo raporo esa karongo 1996 akarongo inyura 682 yarasohotse barayihereza ba umukuru w'igihugu yariho yitwa nyakubahwa Petero Buyoya barayirungika muri guverinoma yarerekanye neza iyo ibintu byaje biva baratuma urutoki abakuru bo mu nzego za gisirikare abashyize uruhara muri iryo muri uko kwica umukuru w'igihugu barerekana n'uruhara rw'umugambi watwara muri icyo gihe witwa Fudibu n'ubundi kwitwa Rwanda Pastor ya Demokrasia wo Burundi barerekana ariko aho rero niho umushinga ntaye nagira ndamwishu ego oni iratangura imigambi yo kugarukana amahoro n'umutekano ahantu ko mu Burundi baratumye ibihugu byose bikoranye muri ONU bishobora kugira ijambo bibwiye abarundi bakigenda muhanura abarundi basubire biyandika gahuzu mugabo aho batashitse ni ugukurikirana rekomandasiyo ibyiyumviro impanuro abo bahinga batanu bagize muri iyo raporo yo muri 1996 ngo bashyireho inzego zo guhana abagize asasina ya Perezida Ndadaye n'abatumye haba ubwicanyi ruhonyanganda rwakurikiye aho nabwirambwire uwo mujinga ntahe ko burya muri umwe icica no twokize ni uko uburyo bashyizeho iyo ONU hariho muri icyo gisata cy'amahoro n'umutekano bari kwegeye ko akarengeti ibihugu bitanu rutura byari byaratsinze iyo ngwano ya kabiri yo ku isi aribyo leta y'ubumwe za Amerika Burusiya abafaransa ubwongereza baciye bagira ngo ni ngo bafite intebe ndayegayezwa
gushika nino saha biracari ibyo bihugu nyine
gushika nino saha ibihugu bitanira biracari kica bigakiza bigasubira kandi hariho ingwano ikomeye kuko haheze nk'imyaka 200 duharira muri Nations Unies tumvuga tuti ibyo bintu byo kuvuga ngo harinda kuba ibihugu bitanu biserukirwa n'abantu ntegaye hagaca ibihugu 10 biserukirwa n'abantu bamara imyaka 2 bakora muri urugo rwego hama Assemblée Générale des Nations Unies ari yo rwego ruhuriramo ibyo bihugu 192 byo bagaca barinda gusubiramo gutora abandi tu imyaka 2 heze yuko ibyo bintu harimo akarenganyo gakomeye.
Murakoze kuduha umuco ambassadeur Tarsis Twakire na Goodman Gaddafi ikaze Gaddafi.
Ego murakoze cyane.
Uhererehe ga Gaddafi.
Yemwe muri Kenya.
Akabazo kawe kwa ambassadeur nta kibirura twagutumiriye uno munsi.
Akabazo kanje asa nuko yakishuye kubera ngo bandamubaze ko ibihugu byose byaba bifise ijwi rimwe muri ONU. Gusa no numvise ko ibihugu bitanu hari ibihugu bitanu haigayezwa ari byo bifite ijambo rya nyuma kurusha ibindi maraka ibyo bashatse n'ibyo bashyira imbere. None numvuga ati iyo bishyitse hakaba nk'igihugu kibamo ikibazo hama ibyo bihugu bitanu bigafata inkingo imeze nabi bagerageza gute nuko iyo bafashe inkingo itabereye ibangamira nk'uruhande rumwe kandi berekana ko ari ibintu biba bitameze neza bafashe ijambo bageza he kuvuga ca baranuma canke barafise aho bageza kugira ngo habe nko kujurira canke kwitwara hari kuri inzego ziba zipanze kugira ngo bitware icyo cyemezo baba bafashe gisubikwe muri ONU.
Urakoze Gaddafi ngaho muri Kenya ugira umunsi mwiza reka dusubize ijambo ambassadeur Tarsis Ntakibirura akwishura.
Ikindi nacyo mfite icyifuzo ngo mfite icyifuzo.
Ariko usongura ko dufite abakunzi benshi baturindiriye.
Ni icyifuzo gye no kwifuza bagerageze cyane nubwo bigoye bagerageze gusigura habe icyo twakwita reform. Iyo ni bayi reforming batayi reforminze hashe kuzoba ikibazo igasambuka ibihugu urabona bikorera muri kino gihe tukaraba hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi birashika ibihugu bikazo n'izo mfashanyo ziva muri ONU bakaziheba hano abantu cyane kera abantu bari babayeho barabikuru muri reforming n'iki cyaba bishe bibaye ngomba bagihindura naho ni kure ibihugu byacu bitagaza mu mezi kuza hiyo.
Urakoze cyane reka ambassadeur araza kutubwira nimba ari byoshoboka kwicicaro cawe nutrimuka bivanye n'amategeko agenga ONU nuko izo mpinduka zishoboka.
Nimubujumbura kitoda nta kibazo nta ngorane.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Gaddafi.
Murakoze mecha makuru murakoze.
Ego ambassadeur Tarsis Ntakibirura utubazo tuvuye Nairobi mugira ico mutuvuze ko.
Ego ndafise ico natuvuga ko kandi ndashimiye uwo munywanyi uko abajije ibibazo by'inkora mutima.
Yego.
Icyambere ni kubera iki ibyo bihugu bitanu n'ubu ari byo bikiritera bikarisama ukamenga ibindi nta bubasha bifite. Aho niho ibintu byugariye kuko haheze imyaka ishika 200 hariho icyo cyumviro cyo kugwanya ako karenganyo kuko n'akarenganyo kugira ngo hari ibihugu bitanu bifite icyo bivuga kandi atawusubiramo ako n'akarenganyo. Komisiyo yagizwe na Nations Unies nyine yaratanze icyumviro cy'uko bakwiye kugira ibintu bibiri batoremwo ubye bongeremo ibindi bihugu bitanu biza kugira kongera ibyo bitanu byantegayezwa mugabo bibe biguye mu mihingo yose yo ku isi. Baravuze igihugu cy'Ubudage, baravuga ko boshyiramo Ubuyapani, baravuga ko icya gatatu coba Ubuhindi, icya kane coba Brazil. Urumva ko ari mu mihingo yo ku isi. Baravuga ko no muri Afurika hakwiye kuba igihugu kimwe cyanke bibiri byoja muri ibyo bihugu bijya mu ntayegaezwa. Baravuze ko hoba igihugu co ca Afurika yo mu manuko Afrika Sud kuko nico gihugu cyane gitunze gusumba ibindi muri Afurika iwacu. Baravuga yuko boshyiramo Egypte ikaba non seulement iso irapresenta umunde yababizima n'abarabu amahanga ati baramutse bagomba nuko ha Afrika ikibanza kibiriye atari Afrika dusi atari bafashe nk'ezi bace bafata nka Nigeria kuko n'igihugu kinini cyane gifise na ekonomi ikomeye muri Afrika ibyo izo byumviro n'umunyamabanga mukuru wa ONU wa nyuma wa Afrika yari Kofi Annan yaravuze arabicimvira arakijana mu bihugu bikomeye bya Amerika arabaza ati mubyinjira gute mu Bufaransa mubyinjira gute mu Bwongereza Abafaransa barati ibyo ni ibyumviro byiza Abanyamerika bati ibyo ni ibyumviro byiza muramutse mushaka twongere ko abo nk'uko ibyo bihugu nk'uko babivuga mugabo barihindukiza hanyuma bati no ahubwo reka hako duca dushyiramo ibihugu cumi bitari ntayegezwa bihindurwa kira myaka ibiri reka tugire mirongo ibiri mugabo ntiturenze hanyuma muri ibyo mirongo ibiri dushiremo imihanda yose yo ku isi urumva bica bitangura kuba ibintu by'isupu induru rero n'ubu ziracaraho
hanyuma ngo byase none byase ko hagira ico bumvikana ko ivyo bihugu ijambo ryabo digera he haruja hagata gatatu ego
akaro rero ivyo bihugu umva aho bibabarije nuko kimwe cyonyene muri ivyo bitanu kitemeje icyimviro gifashwe n'abandi 14 n'abasuserukira ibindi bihugu 12 babyita droit de veto icyo kintu kiba gikuye aho bikirengana kandi ibihugu nk'Uburusi ya Abanyamerika na Bushinwa barakunze gukoresha izo nguvu bahabwa n'iyo disposition yashyize iyo ubwo rwego hanyuma ikiba gisigaye iyo bishyitsaho no kurindira mu kwezi kw'icyenda ku mwaka ukurikira hageze ko Assemblée Générale des Nations Unies mu kuvuga ni iterano ry'abaserukira ibyo bihugu 192 bigizwe ONU Assemblée Générale des Nations Unies bakayereka yuko Conseil de Sécurité hari ibintu yagize bitagenda neza Conseil iyo Assemblée Générale nayo rero aho ikivitiye
yego
irazwa kuvuga iti conseil yagize bitari me ifise droit consultatif ifise droit yo kurokomanda yuko conseil de sécurité yo kwisubira mugandi shobora kuyiha ibihano uko ni inzego zibiri zibiri kandi yindi mugabo nta ihane yindi ninguko konsepte kidashobora guhana ibyo Assemblée Générale yafashe icyo bagira barahinyangura bakarayene babisubiza mu buryo bo babishaka
hanyuma nk'ubu hari igihugu urabona harimo muri ibyo bihugu ntayigayezwa tubyite ntayigayezwa harimo nk'Uburusiya ONU yagiriza amafuti yo muri Ukraine ibitero n'iki ntibashobora kuvuga ati vamo wewe uri kuraducafuriza urwego
oya itegeko ryashyizeho iyo organization ntirivuga ko bashobora gukura umuntu muri icyo kibanza abashobora kuva muri icyo kibanza ni ba bandi 10 gusa nabo nyine ntibaba bagiye ngo ni igihano babagiye kuko umwanya wabo manda yabo ibiheze
yego
nayo abo bakana naho bo dukane birwa barabigira erega tuvuze Uburusiya kubera bateye ingwano muri Ukraine
yego
Abanyamerika baragiye gutera ingwano muri Iraq barasambura kiriya kirere bakira yondo yondo ntacyo twababwira kuntu tudushobora kubagira
ahanyuma ga ambassadeur kakabazo na Kongo nivyo kunda ko musuri zina ONU yisanga ifisi icicaro gikuru mu Burundi amategeko aravuga ko icicaro kizohora New York cyane
mu itegeko ryashizeho mu muri Charlotte yashizeho ne
yego
baravuze ko icicaro kizoba New York mugabo hariho article ivuga yuko i president wa assemblée générale cyangwa president wa conseil d'équité izorganize bashobora kudesida ko bagenda guhurira i Burundi akarorera ko iyo ivyo birabaho kuko nka conseil d'équité yarabereye mu Bwongereza rero n'inama ya mbere niyo yabereye mirabera mu Fransa hama yarigeze kubera Addis Abeba ivyo nibishika ibihugu byose 192 birashobora kwakira amatere ibiterano by'izo organe zikomeye za Nations Unies.
Murakoze cyane ambassadeur Tarsis Ntakibirora. Duce twakira Doris dusaba sima kuguma ku murongo turazi ko tugufise. Doris ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego ndabumva.
Uherereye ga Dori?
Ndi muri commune Matana mu ntara ya Bururi.
Akabazo kawe kwa ambassadeur Tarsis twatumiye no munsi.
Akabazo ndiyo kuzo byerekeye ONU. Yewe ni kusaba ONU. None ni kubera iko ONU nengo irafisa ntengami.
Ushaka kuvuga gute? Azikarorero kugira ngo twumve aho uvuga ihengamiye.
None ni kubera iki nka bijya bihugu bikoma akomeye ndabakarorero ntajya ku Burusiya. None Burusiya uri kubara kora muri kirere ntawe tabibona. Bana ni kubera iki ko nitoshobora kuba hasi hakagukira Burusiya. Icyo ni ikibazo cya mbere. Halo?
Turiko turakumva duga ku ijambo
twakumvise.
Ego twakumvise.
Noneho ikibazo hiya kabiri. Oni yoba ariko itegura iki ku bintu Burusiya buri kuburakora be na Ukraine.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngahimatana Doris.
Yego namwe mugira umunsi mwiza.
Yego reka dufate ni ikibazo cha Simon kugira ngo ambassadeur avyishurire rimwe. Simon ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze.
Uherere hehe?
Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ntara y'Amajyepfo. Akabazo kawe kwa ambassadeur Tarsis Ntakibirora twagutumiriye.
Murakoze ambassadeur ndagira ngo mubaze seko ba kuba uyu muryango n'ubundi abibumbye harimo ibihugu byitabira ariko bidafite ira droit de veto ubundi kuba udafite droit de veto kwitabira sinko kujya kuzuza umuhango bundi kuko n'ubundi ntacyo uri burenze ku byavuzwe no kuri gahunda ihari y'umuryango muri rusange abwire nimba abona ko bwabyo atari kuzuza umurongo kugira ngo bitwe ko batanze liberite ku bihugu byose ariko hari liberite cyagatse baba batanze uburenganzira ubona ko nyine mutari ku rwego rwa kabaye kuba buri ubundi nimba ari umuryango nkuriya bakabaye nibura bose babasha kugiramo inoza uburenganzira bungana uburenganzira bungana ku gufata ibyemezo ku gufata imyanzuro imwe n'imwe itandukanye.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndashaka kukubaza n'ikindi kimwe abwire ubundi uriya muryango ujya gushingwa icyo washingiwe hari imiryango myinshi bagiye ubundi tubona ishingwa nka League of Nations igashingirwa wenda tuvuge nk'ubu ngubu hakaba hashingwa nk'umuryango wenda ubu ngubu urabona hari intambara ya Ukraine ushinzwe nko kurwanya intambara ya Ukraine intambara yarangira ugasanga umuryango ugumye ubundi hari icyo uba kimaze kubwo nk'ubwo kuko wakabaye uvaho wenda bakazashaka undi bashinga mu rundi rwego ariko ikiswe iti wenda nk'iyo kurwanya iyo ntambara kuko intambara iba yarangiye icyo washingiye ubwo kiba kirangiye uwo muryango we nta kuntu wavaho ikindi ambwire kuba ibihugu bya Afurika byinshi byitabira ariko bidafitemo ijambo ibihugu bya Afurika ntibyari bikwiye nabyo gushaka ahubwo none uko byunga ubumwe bigashinga imiryango yabyo bwite butagendeye kuri iriya ya usange ifitwe amakaboko cyane n'abo mu burengerazuba.
Urakoze Simon ngaho mu Rwanda. Twakire n'ikibazo cya John Hamadu subize micro ambassadeur habishure. John ikaze ku ijwi ry'Amerika. John uratwumva? John uri kuratwumva? John muri Afrika yepfo bamuvane ko ariko aratume na matwi gatonya kwera ko ngira ngo ari mwibarabara niho yaduhamagaye ari ambassadeur ari ka twasubize micro mu ishuri tubazo twa Doris na Sima
Ego murakoze urumva no kuri ibyimviro bivuye kwa Doris n'ubwo mundi mushigana ni byiza cyane byo byerekana yuko twese duhagaritswe umutima nako karenganyo kari mu buryo ububasha bwahawe ibihugu mu ishyirahamwe ryitwa yuko ibihugu byose binganya Rwanda responsabilité ariko burya ikintu nashaka kuvuga ni uko harya kugira izo reforme twavuze kare ko si ibintu byoroshe kubera yuko ibihugu bindi biriko biritegereza n'izo suggestion n'izo recommendation bagize usanga nabo batabishaka akarero nko mu Kiburaya aho babwiye bati Ubudagi Alemanya yoba muri Conseil de Sécurité comme membre permanent hari ibihugu nka Espagne ibihugu nka Itali baciye bivuga biti twebwe rero duce dusigara turi ibihugu by'Iburaya byonyine bitari muri Conseil de sécurité do faso ke manande baradyanga aho bavugiye Ubuyapani Japon guye membre du conseil le niveau permanent abashinwa baciye bava hasi Kore di Sud iva hasi kuko bafitaniye amateka yuko habaye ingwano abayapani baragiye hariya baraharukiye inganda abashinwa nabo muri Kore di Sud aho barabaze bati ntibishoboka Brazil bavuze Argentine na Mexique batahoteri isema kubera iki Brazil kubera iki batabaye Argentine kubera iki urumva ibi byo muri Afrika du Sud nabyo cyangwa Egypte cyangwa Nigeria ibihugu byo muri Afrika nka Ethiopia kandi nayo irateye imbere cyane mbega kubera iki Côte d'Ivoire ifise produit intérieur brut commun muri Afrika de l'Ouest hari abati me kubera iki twebwe Ghana gutyo urumva Algeria timbega kubera iki aba Egypt Misiri kubera iki batatsatimviriye twebwe urumva rero n'izose ahantu bateretse mwarabonye mu migenzo y'iwacu abantu barakunda kuraba mbega bahamagaye inde gusoma imbere yande umuntu bahamagaye kuja gusoma imbere y'abandi arabazigara barakubita urutoki no mu reorganisation z'ibihugu ziteranye ibihugu zigashyira hamwe ingufu ibihugu ako kariganga muhogo kamba kariho icyo rero ikintu nacu nagomba kwishura ubundi tukwiye kuraba oni tukaraba gusa turavye ya nkingi ya mbere y'amahoro kwikingira amahoro n'umutekano dusa n'abifutse mu maso tugasiga igisho rimwe riraba ahantu hamwe tukibagira ko oni burya oni ntifisemwo amafuti gusa amafoti nk'ayo hariho oni irafise ama institution spécialisée ico bita amaorgane n'ama programme zayo nka FAO nga ibintu by'ukurimbano n'ukoro FIDA iraba ibintu bya development score FMI ya Fonds Monetaire International iri Washington be na Banque Mondiale n'ama branche ya Nations Unies ninde atazi yuko Uburundi n'u Rwanda rufise cooperation ikomeye na FMI na Banque Mondiale zatumye bagira ama plan de développement mu bintu by'ubutunzi mu bintu n'ibiki za OMS byaba amagara y'abantu bya Organisation Mondiale du Tourisme ibya ONUD bya UNESCO kye tubivuge kuko irafise cooperation ikomeye no gushyiraho amashuri mu bihugu byacu no kwigisha abigisha ibintu n'ibiki ibyo bintu nibyo umuntu aba akeneye kuja araba cyane cyane ibyo bikora byiza nibyo bohinyangura kugira ngo
cooperation international yacu pirie numero 3 na inavu
yego
izanye akarusho abarundi n'abanyarwanda je rero iyo mvuga onde nzanzimifuza ko umuntu yiyumvira nizo programme na ya programme de nations ni pour le développement PNUD
de
muti imaze gufasha ibintu bingana iki mu bihugu byacu ayo majansi ya nations iyo mwimbiriye nations bamwimbira PNUD yiyumvire HCR ho commissariat au refugie mahama hahungiye abarundi benshi inyumba y'imvureka y'ibihumbi 2015 ya manda ya gatatu ya nyakwigendera nkuru nziza hasere ni ifasha kugaburira abo bantu bacitse ku icumu abandi bahunze akarenganyo k'intwaro bamwimvira uko jewe niho tuzokumvikana iramahoro
yego murakoze twakire Clement ku yindi murongo wa telefone Clement ikaze kujugira America
okay nagira ni tama ndakimye kwa maduha isano kanya
eh uherere he Clement
kandi muzi nya rugusi ndi muzi nya rugusi Tanzania eh ndina ubakubaza ako kamaro ka oni idufitiye nk'imuzi z'abarundi eh guko nimba oni ijya gatera kazi na muntu mugabo ahatwe dutate ni bitoki bamwe baricwa nta untumva ihaguse zwenga bintu z'abarundi ngo zimota hote kwa cyangwa itugwanirire yose makumenya oni akamara ifite tebe nk'imuzi z'abarundi nimwe kwe twi rukanwa tugakubita tukicwa
Clement hariho ibibazo ngira ngo duhava dusanga turi ko turaremereza ambassadeur atari we byega kuko ubundi twamutumiye ngo dusigurire ingene onikora nivyo bisata vyayo bitandukanye sivyo hariho utubazo sinzi ambassadeur ko ari co mushime kuvuga kuvya Clement ariko mukumva arimwo ibiko bija haruhande kiya gucacu n'uburenganzira bwanyu bwo kutagira ico mubivuze kwa ico mwifuza kumubwira ambassadeur
ico nashaka kumubwira nuko uburyo bene wacu nabashigi wacu bahungiye mu makambi y'impunzi za nyarugusu zanduta n'ahandi turabizi irababaje kandi icunzi cyo hariho amashyirahamwe menshi y'abarundi adaharanira icyicaro cya politike yama yahamagaye yate akamo muri nyene ngo barangene bo kubitiraga akagohe guverinoma ya Tanzania kuko burya kugira ngo agateka kazi na muntu k'impunzi karonke abakarwanira harinda kubamwo uruhara kwa guverinoma ya igihugu uwo muntu yahungiyemwo hanyuma hakaza kongera ukongera gusa ho komisariya pour les réfugiés dushyirahamwe riza ryongera ariko hatabaye ikintu kivuye muri guverinoma y'igihugu uwo muntu yahungiyemwo kenshi na kenshi natugundashikako aho rero nagomba ndamuhumurize akamo kama katewe kandi icunzi cyo ndabisa abantu kuvugana muri izo organization bama bariko barakora nuko ibyo bakora atari ibintu bigaragara ngo umuntu wese acabibona ngo n'ukuri ntibareza amaboko
yego mwarimu atubwiye rero bya bihugu bitandukanye bimaze kwiyumvira gushinga ONU yaragiraguka yagutse gute ari ama organe yandi aza kuzamo gutega ambasada
urumva nago biye yuko mu gutangura muri 42 ibihugu byari 26
yego
ariko aho hagereye gushira hamwe kwiga hamwe amabanga azogira gushira hamwe mpuzamakungu ibihugu byari bimaze gushika 51 mu kwezi kwa gitugutu aho basinya muri 2005 byari 56 ariko byari byarategekanijwe yuko kuba
kwinjira muri yo muri iyo shirahamwe mpuza makungu bizogigwa uko ibihugu bizoshikira in independence kuko muri kitugiye hari ubu byinshi byari bikiri muri ampire koloniyo z'Abongereza abafaransa n'ibiki mugabo bari bavuze bati nico gituma muri organe bashizeho hariho organe ya Assemblée générale des Nations Unies naipuze hari na Conseil de sécurité bari bashizeho na Conseil économique et social ni inama bayicaramwe kugira ngo barabe ubutunzi mu bihugu n'imibano ingene byogenda neza hanyuma baragira Cour internationale de justice hanyuma na Conseil de tutelle iyo Conseil de tutelle niho nagira mvuga ikintu kimwe iyo Conseil de tutelle yari inama yatuma bihweza ingene ibihugu byarutura byari bifise amakoloni nk'Abafaransa Abongereza n'ibiki ingene bafashe ibihugu batwara gutera imbere gushikaho bazoronka uburenganzira bwo kwigenga independence
yego
iyo Conseil de tutelle sinzi ingene noyita mu kirundi ngira ngo ni inama yukuraba inde kurera ibihugu bitari
kukira ego
gufasha ibihugu bitari kukira gushikaho byikukira byari ikomeye kuko kira mwaka nk'ububirigi par exemple batwaye Burundi n'u Rwanda kira mwaka barinda kugenda kuvuga muri Conseil de sécurité inge ibyo bakoze muri uwo mwaka kugira ngo Burundi cyangwa Rwanda bitere imbere bigire intambwe gusumba umwaka waheze urumva iyo nama yari ikomeye me irete prévu yuko abantu uko baronka ntuze kwikukira bazoca bajya mu kuba membre des Nations Unies uburukuwa a ce moment gari icyo bita Union Soviétique urumva tuvuye mu bihugu byikukiye byaje kongera nombre y'ibihugu hariho Uburusiya aho muri 1991 babutuje bakabusambuza hakaza kuba Federasiyo de Russie hariyo n'ibihugu bindi byari kumwe byagiye kwigenga nabyo byaciye bizonka uburenganzira bwo kuba mambe wa nationalité nuko rero ubu twavuye kuri 1956 muri 1945 intambara yo ku isi ya kabiri ubu tugeze ku 1992
yego
mwishuye
neza ego twa inyota yacu kuri ako kabazo iraheze twakire Leonard ku yundi murongo wa telefone Leonard ikaze ku ijuru rya Amerika
yego murakoze cyane kutwakira
uherehe ga Leonard
Mbere y'ubumbura
akabazo kwa ambassadeur Tarsis twagutumiriye
nina saka kubaza muzeye hone yawo ni muri muzeye bose y'ibihugu biri ngaha ku isi kugira ngo ntihabandanye haba soliferasiyo y'intambara mu isi kugira ngo mushobore kuzigabanya rona haguma igihugu gifumbike n'igiteri kindi umwanya n'umwanya ugasanga hariho hari amakudeta muri Afurika mengo none oni ntacyo ishobora kugira ngo ifashe kugira ngo intambara zigume zizakoreshemo bose y'isi yose zishobore kugabanuka
urakoze yari yabice ku masonga agitangura reka mugabo akwishore ko gatonya ambassadeur micro ni rwanya
ego burya ntuze one yafise bisata yashizeho akarorero hariho nk'igisata cukuraba ingene ibyo bihugu byarutura bifite n'ibigwanisho rubonyanganda bituje biragwira hirya no hino kuko nibyo bituma haba n'amanyama menshi ngo turafise ibigwanisho rubonyanganda turi rutura ntawe uzodukora ko niho benshi baca bagenda bakajya gusotora hirya no hino kuko bazi ko bafise tuzaba bombe atomique, bombe stratégique, nous vous en nommez.
Twakira undi yita Batri Febre ku murongo wa telefone. Batri Febre, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Hello,
ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Uherereye mbona ramaze cyo mu Rwanda.
Yego, akabazo kawe rero kwa ambassadeur Tarsis.
Ene ndumva ko oni urigisha ariko nk'ibihugu bishobora nko gushotora na bifite oni ifite urukiko ku buryo rwahana urwo rukiko ruhereye amagano hehe ku buryo imba ari nk'igihugu kigiye gushotorana ku buryo avuga ati ntizaze mu twitabe urukiko ruhereye amagano hehe.
Urakoze, reka tuhe akanya ambasador akwishure.
Mu cyumviro nyamugigwa cya mbere hariho ico bita Cour Penal International iri muri dire ya la e muri Holanda niyo ifise mission yo gucira imanza no guhasha kabisa abantu baza gusotorana kugira hirya no hino. Ariko nubwo iri hari nsubiye kutuna babariye kare ka kagagazo ka bya bihangange bitanu bituma muri ivyo ahubwo ari bo bagenda gusotorana. Ariko iyo Cour Penal International ntiyagira ikivuga. Ce n'est pas parce que itabifitiye uruhusha, irabifitiye uruhusha mugabo ibyo bihangange nabyo bifite amaboko maremare agashikana hariya akabatwiza mu kajigo ngo su ngo muvuge turahari bagaca babireka. Nicyo gituma iyo Cour Penal International abantu benshi na jendi mwo muri abo tuvuga tuti reka babisubiremwo kuko ntakidushikanyeko kuko umengo igomba guhasha ibibaye muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika Latine. Ariko umengo ntiyaje abakinyi ba nabi cyane cyane bobo kubera ubwo buhangane bwabo ntibayikorako ntibayifute ntacimaze.
Murakoze kuri ibyo byumviro byanyu. Ego, Innocent ikaze nawe ku ijwi rya Amerika. Uherereye ga Innocent
ubujumbura,
akabazo kawe wihuse.
Akabazo kanje ndanezerewe n'igitekerezo atanze kuko nanjye nicyo nari numva. Kubera jyewe imyaka afise ni nka 37 kuva nk'icyo ubwenge nabonye intambara nyinshi uhereye kuri gihe bica ndadaye. Intambara yarakomeje ariko uko nakura niko numva ngo ningigezwa amahoro ngigezwa agati k'akazi na muntu. Ariko sinigeze mbona na rimwe oni iza kudutabara. Rero jyewe ikiyumviro cy'uko oni atakimaze cyambayemo atanu urakimbariza kubyanje rero ndiko ndaraba n'uuye mbona ibyegeranyo bisohoka oni ngo ya ngumbiri ya mirigenzi biriko biraba ngo mu gihugu runaka ngo ngo bwicanye bwabaye ukiyumvira oni mbega iriko yiyamiriza nkande oni igezwe amahoro n'umutekano ishobora kuronka ingabo ishobora gutabara ahantu iyo ni yiyamiriza ni iki izise nguvu izire
ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza
gitoyi mu Burundi
ugira umunsi mwiza
ahabaye kibazo
ugira umunsi mwiza inoso ugira umunsi mwiza ambassador
nikwiye gufutwa ikavaho nakimwe
urakoze ugira umunsi mwiza ambassador inosanti ivyo kwiyamiriza bira bintu muri ne bavuga ngo bariyamirije hari ico bifasha muri zangi ngo zitandukanye mwatubwira ishingiro zaone
onde ishobora kubita fisi nguvu zo kwiyamiriza ngo ivyo bihangane ntibije gusotorana ivyo nibyo cyange ngo bihangane ntibize gupfundika ubucuti n'ibihugu hirya no hino ngo ivyo bihugu byo nyine bigire ingwano mu bihugu byabo ivyo twabibonye turazi neza uruhara rwa guverinoma y'Abafaransa rwagize mu bihugu bya Afrika y'uburengero niwacu harya ngaho i Burundi influence y'Abafaransa yarabaye ikomeye kuko muri 1993 murazi ko na guverinoma ya Fodibu yahungiye muri ambasade y'Abafaransa murazi yuko Abafaransa bari bafise programme yo guforma abantu mu nzego nyinshi gushika no mu nzego za renseignement batanze ibikoresho bikomeye byo kumviriza abarundi bene igihugu iyo department irakomera cyane me icyo tukwiye kubimvira gusa nuko biragoye nabivuze ndabisubiremo sinzi mu rurimi rundi no bivuga biragoye kwiyama inzovu ziriko ziyamigana kuko zirwanira ubutwari ibyo bihugu birwanira kuba byo biboneka mu bihugu byacu ntuze abanyamerika murabona barashyiraho amakambi hirya no hino abafaransa barashyiraho hirya no hino ni uko bariko barabiyama hamwe murabikurikira murabibona iyo ni triste realite nuko biri malheureusement hazo kwa mariho lutte d'influence entre les superpuissances pour l'influence dans nos pays.
Mbega ayo ma
ikomeye nagira mpereze
ego
nukuraba ego turafise iyo febrese yo kutabuza izo nzovu kunigana mugabe icyiza umwe nuko nasinzi niyo inzovu zaniganye byasi byahagesereye harabi zindi programme de reconstruction akaba programme de rétablissement des gens déplacés à l'intérieur kubafasha tout ça daba basi iyo aspect positif iyo ingwano y'ibyo bihangange icureshe ko oni ifise aspect positif y'ibintu ikora gusubiza agateka ka muntu gusubiza umuntu mutwaye mutwiwe gusubiza ekonomisi y'Uburayi ibyo nibaza ko byoca bituma haba ikiribwe mu buryo tubonaho
yego muravuze muti ibyo bihugu vya rutura mbega nk'amafaranga Burundi Gitega irungika New York amafaranga Kigali irungika New York angana n'amafaranga va Washington aja New York muri onyuga ambassador canke biravana bose ntibategezwa gutanga ntibategezwa gushiramwe mu ishamwe ryabo ayangana
ntibashiramwe yangana
yego
mugabo itegeko ryo ryabaye itegeko riraba bose ku buryo bije yana ikigega cya nazozi ni bagishiramwo uburyo baraba amikoro y'igihugu bagaca bagira pusantaje yayo hanyuma akaba ariho batora amahera arenda gutangwa kiramwaka comme contribution
yo budget ariko ubo utusanga utusanga ibihugu ibihugu bikenye kuko murazi ko mu bihugu 10 bikenye ku isi ibihugu 10 bya nyuma biri muri Afrika budget rero ija muri Nations Unies iva mu Rwanda cyangwa iva mu Burundi na mahera si make urabya mikoro mugabo naho bihuriye n'ibihugu bya Kiburaya iri contributor numero 1 wa budget ya Nations Unies ubu muri 2023 turiko turavuga ni l'Union Européenne itanga 23.9% ya budget total andemo 2 miliyari muri Nations Unies 23.9
ibice 23
agakurikira Etats Unis d'Amérique 22% utusanga u Rwanda n'Urundi turi muri 0.5% ya budget
ubusa ubusa n'utundi duce duke
ubusa n'utundi duce duke nuko nuko biri
hajya hagize
mugabo rero imbere y'uko nsubize ya micro
ego
cyamwumva yuko le fait yuko Union Européenne itanga 23.9% du budget iyo ni budget obligatoire ya Nations Unies tushyiramo Etats Unis 22% tushyiramo ama contribution volontaire atari obligatoire bagira mu ma organisation menshi n'ababariye kare
yego
ivyo nivyo bituma ivyo bihangange bikigenza nk'inuze nge
hanyuma nk'ubu hagize igihugu kigikosha cyane bya bindi byo ku rwego rwo hejuru kaka nama kawe ni kumutekano hari igihugu gishobora kwirukanwa muri iyo nikora cyakoze amafuti onu itashobora kwihanganya cyane n'ibishoboka nivyo nabaho
nivyo nabaho noneho hariho filosofi igize nk'imyaka nka 10 ibaho muri Nations Unies bwa bubasha bwo kugira amasanction gufata ibyemezo gukanyagira igihugu kigize amakosa hariho filozofi yavuye yuko yuba sanction punitive y'uguhana bataka kuzana ngo ibe sanction incitative umukitaransa murabyumva neza kare bagira ngo ni punitive teka uhana igihugu ugihana kwawe mbega ucinye imfashanyo amahera hariho abandi baca bagira bati have dahasubire bagaheza bakazana ayo mahera wewe washiramo wewe wagira ngo uratanze punition
ibihano
sanction punitive ibihano ugasanga watukoze ariko incitation ni muri bya bintu by'ukwigisha kwigenza neza kwerekana kwiyambika umutamana kugira ngo ryawe ritambuke neza
murakoze cyane ambassadeur Tarsis Ntakibirora tubashimiye cyane rwose kunsigura muduhaye muri kino kiganiro ejo nitwongera kudodora iwanyu kugira ngo muduhe umuco utandukanye haba muri diplomasi kuko mwarayikoreye mu mwanya muremure haba mu vya ONU muzo twitabe nkuko mwabigize no munsi
emwe ndabemereye no kuri zobitaba kuko uno munsi burya mu isaha kuvuga bintu biraba one umwanya muto
cyane eh kumwakoze cyane gose
eh gabemereye n'amuzo kemera ko tubandanye cyago tukaraba
mwakoze cyane gose ambassadeur Tarsis Ntakibirora kuri micro yari Diane Ninahazwe bakoze abafashe muhinga bw'ivyuma ni Nadia Tahana ingenieur Cornelius